sebo mi badie kubana mu mahigwe no mu magogwa nigeza sezera nigeza ma nakabayi namusanze kuri musioni kuri misa yunamye agiye kwambikwa impeta na wa muntu wiwe gentlemen uwo wise gentlemen ni wahagarisi ndoto zacu Mbega nigiki chini geze ngora Kuko ni hagaze ko Yomutima menyo ngofe ugabo Sanga nata kaje Uwona kunda kucha I don't believe Sini geze menyo yuko vyogera Chengi yuko jiwe na wevyo shika Tuka ngana Tuka ngana Ibi balu njishi tukara vichi yangu agakosa gato uragakomeza imbereza mu mubabaro iyaba bishoboka nari kwihinura ninjira mu mubiri wawe twaye naguha kabizu nigeze nguha magukorera nizi nigeze nkora uye narwango uye narwango so kwa mangu sengera kumana rugira Bigende neza Tuwa kirugume Ibyo nigeze nkukorera abansi Mawazo tuma wigukorera I'm sorry Nibano banara Kuko shereje Ingobu Nisigaye moni nini kuruta Bop it up, just a girl Bop it up, tap, tap Urabere we mikanzu yu ugeni Wewe musore wakunzwe Change we ngumi wakunzwe Ini warungu kunda Mubunga unge Muni chuse
Magic mix, call it the magic
Sinigeze menya yuko vyogera Chiki yuko jiwe na wivyo shika agakosa gato